lala twese tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikaze mwese mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mugezweho na Frederic Nkundikije n'ikiganiro kibanda ku bibazo by'u Burundi.
Bamwe mu Barundi bahora mu migambwe no mu mashyirahamwe yahagwanije ikindi kiringo cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Burundi. Bari bamaze imyaka irenga itandatu mu buhungiro, bariko baratahuka mu gihugu cya bibarutse. Umwe mu banyuma yaherutse yatahutse ejo ku munsi wa gatatu ni Pancras Chimpayi yahoze ari umuvugizi wa Perezida Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi. Chimpayi yari kandi mu runani Senaredo rwagwanije leta ya Perezida Nkurunziza mu mwaka w'2015 yarigeze kuba kandi ari no mugambwe MSD wafuswe mu Burundi. Iyo tahuka rihuriranye kandi nuko amashyirahamwe yakomakomeye nk'ishyirahamwe rya Buraya ryari yarafatiye ibihano Burundi riri mu nzira yo guhanagura ibyo bihano. Aho kandi ni mu gihe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gushima ukuntu leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye iriko iranagura ibijyanye n'ikigega ikoresha kandi ibikora muco. Ni mu gihe kandi n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe hagati y'akazi na muntu biherutse gusubiza ikibanza cyiza cyo mu rwego rwa mbere A ishyirahamwe ry'igihugu cy'u Burundi ryitaho hagati y'akazi na muntu. Ariko naho byifashe gutyo, hari abanyapolitike benshi bari mu buhungiro hamwe n'impunzi z'Abarundi babona ko bataragera ko batahuka. Twatumenye bamwe mu Barundi bakiri hanze y'igihugu hamwe n'umwe mu Barundi bari mu gihugu hagati bakurikiranya hafi politike y'Urundi kugira ngo badufashe gutahura neza ibintu biriko biratuma bamwe mu bantu bari barahize ko batazotahuka leta itahindutse mu buryo buboneka bahindura ingendo. Twatumye rero n'umushyaka nta rero na Nyangoma arongoye umugambwe CNDD ari mu gihugu cy'u Faransa. Mwiriwe neza mushyaka nta Nyangoma.
Mwiriwe neza Federico.
Mwakoze kwitaba ikiganiro. Twatumye kandi Pauline Nishiri imbere ari i Bujumbura mu Burundi. Nishiri imbere ari mu bashinze ishyirahamwe ASED, ni ukuvuga mu rurimi rw'Igifaransa Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable. Muraho mushya ntaya polinere nishimbe.
Mwaramutse neza mushya ntaye Federico.
Dutahuka mushya ntaye Nyangoma, mutubwire mushya ntaye Nyangoma isiguro muha itahuka rya bamwe murabo banyapolitike bagwanije cyane leta y'u Burundi. Ku bwanyu ni kuki bahisemo gutahuka muri iki gihe?
Nta bintu byinshi yego no bivuga ko ahubwo urabashikira wabazi wayuke gutumira umwe murabo kugira ngo atubwire neza cyane cyane ituma atashe kandi gutaha mu gihugu cy'iwanyu intashe ni ibisanzwe. Umuntu atashe mu gihugu cy'iwe n'uburenganzira
umwe muri bo twaravuganye. Ariko igihintu gihambaye mushyaka ntaye Nyangoma ni uko gutaha mu gihugu cya kwibarutse n'ibintu bisanzwe nk'uko mubivuze. Ni kuki ku bwanyu batahuze muri iki gihe?
Nta byinshi sinagoye no kubaza bonyine. Umuntu yahunze kandi si uwa mbere batahutse, hariho n'abandi bamaze iminsi bataha.
Kubona bahunguka bari bahunze ari benshi mu biha insiguro nk'ibyoyo
ngira ngo babona yuko bashobora sinzi ko bashobora kuba bararonse ibyo byabatumye bahunga byaba byarahindutse. Ngira ngo
ni byiza cyane rwose. Ndabona n'umurongo wa umushyaka ntahe Gabriel Rufyiri wabonetse. Muraho umushyaka ntahe Gabriel Rufyiri.
Gira amahoro y'Imana n'abantu. Mwakoze ibyo tumira kandi aramukije n'abari ko baratukurikirana be nabo dushi kuturasanga ibiganiro.
Mwakoze kwitaba ikiganiro. Mushyira ntahe nishyira imbere muri mu Burundi. Mwebwe muramaze kubona abantu bari ko baratahuka abanyapolitike ikaba abandi impunzi z'Abarundi zari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Ku bwanyu itahuka ry'abanyapolitike murivuga kwiki?
Jewe icyo nabivuga ko nk'umuntu ari mu Burundi abankurikiranye kuva kera
kuva mbere mu 2015 kumbuga barabona yuko ibivugo yanje yahamagaye abarundi kwamo gutahuka uko nda ko gutava kwa buno munsi mbona yuko bamwe nibyo nibaza barabona yuko petete ndibaza yuko babona yuko ibyo baronda canke ibindi bakutegetse bari barindiriye bitashoboka kandi kubera ko abarundi bonye nari bitore inzego barundi benshi nko nabona abarundi ariyo bashobora badesida bati uyu muntu niwe ajya ku butegetsi kandi uyu muntu ufite umukuru abo bashinga nahe rero babanye politike bariko barataha uno munsi n'ubundi mugwi muto witwa ko baharanira hagati y'akazi na muntu biraboneka yuko babonye yuko ijambo rya nyuma rifite abarundi benshi la majorite kubera ko turi mu ntwaro rusange ubu rero ngira ngo baratangiye kwiyakira nyuma y'imyaka myinshi cyane Burundi butwagwa n'intwaro ziri negosiye hagati y'akazi k'abarundi bakeya ubu rero igihugu cy'u Burundi benshi bari kubona ko cinjiye neza muri demokarasi nyakuri imwe twaharaniye kuva kera n'abo bashinga nawe nka Nyangombarimwo kuva mu myaka ya 90 ubu rero turiko turayikamisha abarundi bari basigaye banyuma barabonye yuko ubu atayindi nzira atari kwitorera intwaro rusange twebwe nyine kuko gushika uno munsi jewe uko ndabibona nta kintu kinini cyari gutuma abantu bahunga kuko muri Afurika ikibazo dufite cy'amamanda ikibazo dufite ni ubukene cyangwa intwaro mbi rero kuvuga ko manda ariyo bari yatumye bahunga jewe sinigeze ndabitahura na gato nabone rero ngira ngo uno munsi babitahuye
mubona none iyo ngingo ifashwe n'abanyapolitike bamaze igihe kirekire hanze ishobora no gutuma abandi banyapolitike bakiri hanze nabo nyine bifuza gutahuka
neza cyane neza cyane kiretse ngo bafite ibindi bikorwa ariko barangura mahanga kuko washaka na jewe cyo cyajya ejo ushobora gusanga muri Amerika mfite akabiriga ndakora rero kandi sigo kino cyambuka ko igihugu cy'u Burundi gihundi rero gushaka kwa leta y'u Burundi guhamagara abarundi bose gutaha bakaza tukavuga twe turi kumwe tubikoye bishoboke bibaza ko ari ingendo nziza cyane nabona bokitaba nta gituma dutaha kigo twikorera akazi kuko iyo wabaye impunzi harageze igihe bwo buhungiro ukakovuga bakaguha nationalitani mukaba umwe nagiye guhe icyo gihugu hariho rero abadesida gutaha nje ndari n'abantu bahunze mu myaka ya 2022 gushika uno munsi bakibera hanze bagatanga bagasubirayo cyangwa bakagumayo niba nditaha ibyo byose rero ni ingingo umuntu afata ariko ku byerekeye abari barahunze 2015 nibaza yuko tugiranije n'indi myaka ibyo basaba byabo jewe ku bwanjye ndabibona ntibyari bifashe sinumva icyo bacyari cyatumye bahunga kiretse abo baba bari barafite bafite ibindi bibazo kanaka kuko ibibazo ntibibura
igome reka tubaze n'umushyantahe Gabriel Rufyiri arakurikirana ibibazo byo mu Burundi cyane cyane ibibazo bijyanye na ruswa eka iyo ngingo yafashwe n'abanyapolitiki yo gutahuka hari haheze ikiringo kitari gito kandi muri bo hakaba hariho abari barahiye bakarengwa ko batazotahuka ubutegetsi budahindutse bimwe bikomeye cyane rwose mu mushyantahe Gabriel Rufyiri muha isiguro nk'iyo ngingo y'abanyapolitiki
ubwa mbere nagomba nibutse yuko guhunga no guhunguka bitaraba umugwi w'abantu biraba umuntu ugiciwe ndabisubiyemo guhunga no guhunguka ntibiraba umugwi w'abantu biraba umuntu ugiciwe iyo umuntu ahunga ntawabwira aribwira mu mutima we nyati jewe ndahunze kigira kabiri iyo agomba guhunguka wenyine uyo muntu aribwira mu mutima jewe ndahungutse ibyo rero ni ibintu bihari kuva uburundi bwikukira murazi neza yuko abarundi bagumye bagira ibibazo bahunga bahunguka bahunga bahunga ibyo rero jewe si biri mu gisata nkoreramo cyane mugabo jewe ndaba cyane cyane bijanye nkuko mariko murabivuga n'intwari bereye gukorera ku mugaragaro gusangira iby'igihugu ibyo nibyo nkunda nibyo nkunda kuvuga kuko ari nibyo maze imyaka irenga 2025 ndiko ndakoreramo mugabo ku icyo kibazo mubajije nibaza nk'umurundi jewe novuga yuko guhunga no guhunguka biraba umuntu ku giti ciwe bitaraba umugwi w'abantu kandi umuntu ahungutse sinumva ko hari umuntu byotangaza cyangwa umuntu ahungutse sinumva ko hari umuntu byotangaza kuko byose ni ibintu biba kubaho ubuzima bw'abantu.
Ego me mushana he Gabriel ufitiri hariho abarundi gushika bavuga ko hataragira ko batahuka mwebwe ndatsika mukwikirana cyane gose bibera mu Burundi harageze ko abarundi bahunze igihugu batahuka cyane cyane nk'abanyapolitiki.
Naho hatigeze hagera n'ubu umwanya wose nibaza yuko nkoze ko ndabivuga abarundi bariko barakorera igihugu cyabo nibaza ko ari ikintu cyiza cyane kuko nta muntu ashobora guteza imbere igihugu atari mwene igihugu n'uri wa mbere agomba kugiteza imbere mugabo ibyo kuva ko hageze ko abantu bahungwa cyangwa hatageze ibyo biraba umuntu ugiti kiwe n'undi abisubiyemo nk'uko uno munsi hari abavuga yuko hari amahoro hariho n'abandi bavuga ko atamahoro ahari ibyo byose bivana n'uburaba bikavana n'ubushyira mu ngiro nibaza rero yuko nka Pancras muriko muramuvuga Pancras icyo nzi jewe sinzi ko Pancras yahunze mu 2015 yavuye mu Burundi imbere y'umwaka wa 2015 ibyo rero murumva ko ataho bihuriye ibya Pancras n'iby'ibihumbi 2015 kandi nawe ndibaza ko yobyemeza nicyo jewe nubivuga ko mugabo ibyo guhunga n'ubundi abisubiyemo no guhunguka n'umuntu ugiti kiwe kandi nta rwo atano wo bideha hanze hari impunzi nyinshi mugabo abo bose ibyo babyiza cyane bishobotse yuko buhunguka mugabo kugira ngo ibyo bishoboke nuko leta ishyiraho icyo ni ukwita recondition nuko yoshyiraho uburyo bukwiye kugira ngo bashobore gutaha nta n'uwo kurwana n'ababwira ngo nibatahe igihe cyo ibyo bya bobo biba bumva yuko byatumye bahunga byaheze ubwo bene baca bataha Pancras rero hamwe yoba yabonye ko byatumye ahunga byaheze numva ari bisanzwe ariko icyo numva twese twifuza ni uko abarundi bose boba mu gihugu cyabo bagatiteza imbere kuko uno munsi jewe rusubiri kuguma avuga nti banki mondiale yavuze ibi niyo europeyeni yavuze ibi FMI yavuze ibi kubera ibintu by'igihugu bitariko bigenda neza mu bijyanye no guteza imbere igihugu no gusangira iby'igihugu nibaza ko bitaba ari byiza cyane byoba byiza rero twese dukoreye hamwe kugira ngo igihugu gitere imbere tuvuge ibigwi
ijwi ry'Amerika banywanyi b'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 y'uko kwezi kw'indwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzu z'imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru yizewe yimamo agasane mitima ijwi rya Amerika
ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika
basabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika
tubiyutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe n'umunyi wanyu iradiyo hejuru y'Amerika Vianney mwiriwe neza murakomeye Vianney
ndabumva
muri hehe
ndabonde mu kabezi
akandi kazina kawe ni nde Vianney akandi kazina kawe k'ikirundi ni nde
nizigimana
mu kabezi nizigimana murafite ikibazo murafite icyumviro cyo tuvuga cyane cyane ku banyapolitiki bariko batahuka bari bamaze igihe kirekire barahunze igihugu ikibazo kigufi
cyangwa kigufi cyako ubonye amahoro yarabonetse cyane mu gihugu ibintu n'umuntu neza ubonye amahoro yarabonetse ntacyo tuma barahunze igihugu bakuma hanze y'igihugu kandi n'abantu bari bafite ikintu kimwe bafasha mu nzitiramire y'igihugu bitahura igituma bakuma hanze y'igihugu hanyuma n'ibyo za Demiri Kenze hari ibyo bitwaza mu manda ya gatatu manda ibiki mugaba gushika ubu bya manda byaraheze hama hajya manda bikihari bagiza ko yibye ikintu cya gatatu yari itahiye rero ashaka kubaza ni ikihe kintu gituma badatahuka kandi intambamyi bo bitwaza atayikihari ibyo rero yatera amakenga gusa benshi ikintu twibaza hariho abantu bashaka gukamisha akajagari rero niba rembe igihugu cyatekanye ahunguke
ubaka igihugu cyabigarutse murakoze yari Nizigimana reka icyo kibazo cyawe tugihe umushyira n'inyangoma muti ni kuki bari hanze badatahuka byana kabavuga ko amahoro asasagaye mu Burundi cyatumye abagwanya leta icyo gihe byaravuye mu nzira reka umushyira n'inyangoma ikintu mwabwira byane Nizigimana niki
kiraguye kwishura Frederic abantu batagira impuhwe abantu bavuga ko ikintu cera kandi cyirabura nagomba nishuye umushinga ntaye Nizigimana n'uwambe n'ujya wundi yarahije kuvuga ari mu Burundi yavuga yuko nta rwitwazo ruriho gutuma abantu bahunga amahoro ariho amanda ya gatatu byarahetse kandi byigeze yanavuze ko atabyariho rewe nduwo hambere ivugo nk'izo ndababwiye ko ni ukuri micombero ku ntwaro zageze yakurikirana z'igisoda bagaza n'ibiki imvugo yari iyo hari harahunze abantu benshi bakirirwa baravuga ngo nibahunguke nibahunguke ngo amahoro ariho ngo byose ngo biruzuye ubisanzwe nuko bivuga mu Kirundi akuzuye bikamurikwa jewe narabaye mu shikiranganji ku ntwaro nyakwigendera perezida ndaye muri 1993 ushikiranganji w'ugutahukana impunzi icyo gihe hari impunzi zirenga 1,300 hanze z'abarundi bahunze igihugu kubera intwaro zatwaye nabi igihugu intwaro kuri izo ntwaro murazi sino bigaruka ko harapfuye abantu benshi bicanye buhagarikiwe cyane cyane na leta rero igihe dutsindiye amatora kiye gihe porode dutsindiye amatora jewe nari umushikiranganji bose abari hanze ntawagiye kubahamagara bagomba gutahira umunsi umwe twari dufite ingorane z'ukubakira kuko baza ku bwinshi ku buryo twarungika abantu hanze intumwa hanze kubabarira turindire tubitegurire rero umuntu yubakwa akavuga ngo abantu barenga 500,000 ngo ntacyo bahunze nuvuga ko hari ibintu byo gukora mu nkovu gukora mu nkovu abo bose bahunze abo bose babuze ababo nta muntu n'umwe adashaka kuba mu gihugu ciwe abo bariko baravuga sinibaza ko basumbya gukunda igihugu kandi sindi wambere akunda igihugu ndazi ko nakoze byinshi kugira ngo ibintu bihinduke ariko nabikorana n'abandi sinabikora njenyine
rekana umushana ya Polinaire nishyira imbere nawe nyine agiye cyavuze ku byashikirijwe na Vianney Nizigimana eka n'inyishu itanzwe n'umushyana y'inyangoma duga ku ijambo umushyana he nishimiye
Leonard nubaha cyane ndashimye cyane kubona azanye byakahise kiwe haba mu by'akazi n'ukuntu yabaye nawe impunzi n'ukuntu n'umutayi impunzi rero jeni wagaye uko umushinga nkahe yoba atatahura neza ibiri kubera mu Burundi akitiranya Burundi bw'imyaka 80 n'u Burundi bw'uno munsi ibyabaye dutandukanye ibintu byabaye mu 2015 n'ibyabaye mu myaka yahera cyo kimwe kandi n'iryo kosa rinini cyane rihambaye abanyepolitiki bamwe bagize kwiyumvira yuko ibihe bita ubu turi mu ntwaro yo kwitoye kandi zavuye mu bwene bw'igihugu nyine bice muri demokarasi kandi dutandukanye ibintu nyangoma mushina na nyangoma Leonard yahunze mu 2015 kumbure we warafite izindi ngo kuko yahunze ahejeje kuva mu matora rero nibaza yuko yotandukanye ibintu ko yavuze ibyamushikiye agitwara reka nayo mvuge ibyashikiye 2015 niho nshika mucamubona neza yuko impunzi uno munsi zidasa na gatoya ikigo turavuga za demigrenze zidasa na gatoya n'impunzi zo mu myaka yahera njewe nyene ubwanje nari mu bahanira gatoya katuna muntu narahamagawe n'abantu bamwe barambira ngo twigire ngo tuje kurondera ukuntu twigira muri Amerika nagiye mu Rwanda byo nyene mugambo ni murongo ni muremure ndagira impatience ndibandaniza muri Kenya bamwe bazumyeyo abanda n'abazi bagarutse mugambo muri banditswe ku mafishi ya ASPR ko bari mu Rwanda ndabazi nga mu Burundi ushaka mugakumva zabo z'umutekano byo ndavuga cyangwa mvuga amazina yabo rero kuvuga yuko abantu baba barahunze kubera ariko barisa cyangwa 2002 ahuko bari gucikuza kuko ego n'ibyo hari abahunze kubera ingo z'umutekano wabo mugabo n'abandi benshi bagiye kubera ko bashaka gukamisha akajagari nk'uko ujya mu kina naye abivuze abajiki bati rero reka mbandanye mvuga uno munsi
mvunagura amajambo
na Nyango Marional akazi biriko biraba abarundi benshi bariko barataha ku bwinshi cyane rwose hariyo n'ikete yaciye ku mbuga ngo kanabumenyi aho mbere bababuza bari bloke bari na Kivale muri Uganda ishyirahamwe ASPR yarananiwe ukundi ishobora kubazana bose bari basabye ko bacisha mu Rwanda biranka hanyuma nagombana rero kugira ngo mvuge imigwi y'abantu bantu gutaha hari abo bantu gutaha n'akagutatu k'abantu bamwe bariko imitahe bavuga ati twebwe ntidushobora gutaha kubera ko ubutumwa bw'ubundi bacaturondera baca rero baguma bagira iyo kampanye do sensibilisation mobilisation bavuga n'abandi barundi gutaha mwarabibanye hamwe baba za mpunzi mahama basaba ngo batahe bakandika amagete umupfasoni Magi yaciye abatuma ku maradiyo aravuga ati abo bantu n'ibipfamutima baramemukiye kubera ko wewe avuga ati none jewe ndocagenda gute rero abarundi benshi bamwe bita la majorité francaise bari hanze bariko barataha kandi ku bwinshi nagumbira ko kuyinga kuyinga nimba mushinga naye Nyango Marional arabikurikirana haza amaotrako menshi yuzuye abantu n'abandi bashaka gutaha bakanyigwa narabikije ku mbuga ngo nabunganye nzizo mwabibonye rero tuzatandukanye hariho abarundi bakeya babaritere babo babuze abandi gutaha kubera bobo bagifite ikibazo n'ubutumwa mu Burundi mu duma atandukanye ibintu
yego reka ndabasabe mushanahe
bari kumarite ya SR
Apolinaire nshire imbere muduhi nyifu ngufi ngufi ndabona dufite ibibazo byinshi cyane rwose kandi n'abanywanyi baraturindiriye ari benshi reka namwe mushana Gabriel ufite mugire icyo muvuze ku kibazo cyashikirijwe na Prosper reka n'inyishu zitanzwe nawe washinga ntawe babi
kuze byinshi singisho no hava mvuga ko kuko nuko nabivuze je ucho no vuga kandi numva umurundi wese byubaye byiza kiretse wagiye mu mahanga agiye gukorerayo ari mu gihugu ciwe nico nashakirije kigira kabiri numva nkindi wendaja muri birebire niko gutaha k'umuntu gunga k'umuntu yabisubiyemo bipfa ku mutima wiwe n'ibindi n'inyungu z'abanyepolitike nibyo hariho bamwe bari mu gihugu wumva bavuga bati abantu bose ni batahe kandi ni uburenganzira bwabo kubivuga gutyo mugana bari hanze nabo ni uburenganzira bwabo kuguma hanze igihe bumva yuko badafise umutekano bari mu gihugu sinumva rero induru sinumva igituma abantu bahagarika umutima iyo umuntu yahunze n'umutekano wiwe yipfuza yuko ahari yumva ko afise amahoro ariko guhunguka nabyo igihe bigaragara yuko hari amahoro mu gihugu numva umengo nta muntu yokuri ngo arahamagara avuga cyane nkiri numva Apolinaire ariko aravuga jyewe numva rimwe na rimwe reka ari umunyepolitike nahava ko ari mu mashyirahamwe yigenga hari jye naramubonye yambaye inkuru z'umugambi sinumva rero ingene avuga ko ari none umuntu ari mu mugambwe birashoboka yuko
timwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Prosper muri aho Prosper
amahoro cyane
amahoro muri hehe ga Prosper
umagazi w'Ubujumbura
Ubujumbura kandi kazi na kawe ninde
akabado kanje
akazi na kawe k'ikirundi
nitwa ndayiragije
mu nyarutse akabazo kagufi icyumviro kigufi
akabazo kanje ni nk'icyumviro
yego
cyo iki ikintu mbona kugira ngo abantu bose batahuke bahunze igihugu nuko leta nubwo irikira yafashe ingingo yo gusohora imitahe yo gufata bamwe bamwe ariko ikaguminiza yuko abantu botaha iyo mitahe nuko yobanzika iyo yikura hakaba ikigongo cy'ikivunga aba bakoze ibinabiriya byose bigahagarara hanyuma bagataha tukubaka igihugu kuko guhunga igihugu nta neza bizana atari kugisambura nuko rero ho ikigongo cy'ikivunga uwakoze icyaha iki na kiriya hanyuma ibyo byose bigahagarara hanyuma bagatahuka tukubaka igihugu kandi iterambere ry'igihugu twese turi mu gihugu bisarushanye n'icyo.
Murakoze Ndayiragije Prosper mushyira na Nyangoma
namwariye ko ndi uwahambere dushobora kuba tungana nta rubizi yanyavuga nibaza ko yokwitonda mu kuvuga ngo abantu nacu baho nagereranije intwaro biri bisanzwe kandi kugereranya agira avuge yuko muri iyo myaka kuri intwaro iri ho uyu mugambi uri ku butegetsi kuva cyane cyane ibihumbi 2015 ata abantu bapfuye ata abantu banyuzwa ata abantu aba yishura ata abantu bama bapfa n'ibisanzwe mugabo bakagasa batishwe batishwe bahogwa ibyiyumviro byabo ibintu bituma rero abantu benshi bahunga no kubera umutekano muke ntushobora guhagarara ku isunzu ry'inzu ngo uvuge ngo abantu barenga ibihumbi miliyoni bambe barenga inusu y'umuliyoni ngo ntacu bahunze ntabyo n'ukubarubura kigongwe
ariko yavuze ko hari imigwi ibiri
ibyo ntacyo bimbwiye imigwi ibiri cyangwa itanu abantu barahunze nta n'umwe adashaka gutahuka mu gihugu kiwe nabivuze nta n'umwe atashaka kuba mu gihugu kiwe nayo yogomba kuba hanze mugabo agashobora kuza atankomazi agasubira inyuma kumva umupasoni magi twese dusonera yarahunze muzi ibyo yakoreye igihugu yakoreye cyane cyane abana b'imfubyi n'ubu arabibandanya iyo ari hanze yarahunze honyine majya agahunga wumva haba hari ikintu cyabitumye tera ubwoba abantu n'ibiki ibyo byose rero hari ibitari bike bibuza abanyagihugu bamwe bamwe guhunguka kandi tubakeneye bose n'abarundi
moshe ntahe nishyira imbere namwe mu kucimbura cya Prosper Ndayiragije ikani bishikirijwe na Nyangoma duga ku ijambo
ku byerekeye ibyo bya ibyo ya skiri de Prosper avuga yuko ngo abantu bavuga ko imitahe iyo ni ingingo y'ubutungane cyangwa ingingo nyine cy'ubahiro nyine umukuru w'igihugu ariko je nama mvuga yuko mu bibazo byinshi dufite muri kino gihugu cyacu harimo na impenite rwose kudahana uko nimba hazazara ibibazo nk'ibi byabaye mu 2015 abantu bakicana abantu bagaturigwa twarabibonye amabarabara akamenwa n'uno munsi muri aya mabarabara mu gihugu cya Bujumbura yaraturiwe hanyuma bakaza kuvuga ati ahe imyaka itanu nse mu matuzo bagira ikigongwe nta kizobuza ko bizosubira je nibaza yuko ahubwo abose ababota gutungana bagasaba yuko ibyabaye bihanwa kuko nk'ubu ntiwashobora kuvuga yuko nk'umuntu yatuririwe umuntu twabonye imyaka biga uno munsi bidoca bigenda uko nyene
mushe ntahe rufitiri arakwiye kuba ikigongwe cy'ikivunga mu kanya gato cyane
mu bisanzwe izo ni ingingo za politiki ingingo za politiki rero zironka inyishu za politiki twebwe dushigikiye yuko ubwa mbere nkuko nabivuze twebwe turi mu gisata cy'intwari bereye kuko abarundi bose bosangira iby'igihugu atawanjye wangura burya no mu bintu bituma mu gihugu haba injyane abantu bagahunga tukama mu iyo cycle d'violence abantu bagamo bahunga abandi bahunguka abandi bahunga abandi bahunguka n'ibyo bibazo burya cy'uko ibintu by'igihugu bidasangiwe cyo kimwe rero twikibaza neza yuko baramutse babonye yuko bikwiye nibaza yuko ikigongwa ari cyiza cyane kuko nicyo gituma haba ituze mugabo guhana urumva no kuraba hagati y'uguhana n'ikigongwe ariko twese turazi ibibazo by'ubutungane ngene byagiye biragenda
bamerewe neza ntabwo bakoze so kandi benshi mbere turasangira ubwo rero yuko abo bari ku mitahe nabo mu kibazo cy'ubutungane naho ku kibazo cy'ubwinjiriramo nuko resipiri ahubwo numva asigaye numva vuga ibintu bitatu
Mushenahe Gabriel Rufyiri ndagushimiye cyane gose ndagushimiye nawe mushenahe Apollinaire nishimbere ku kanya mwatoye kugira muganire radio ijwi ry'Amerika
yakoze cyane mushenahe mesha makuru
de kome mushenahe nyangoma mwakoze cyane gose ku
mwakoze Frederic wakoze gutumira kugira ijambo
turashimiye namwe nshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
turamushimiye mugenzi wacu Frederic Nkurikije n'abatumire bitabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi namwe mwese aho muri nongiye kubashimira mbifuriza ibihe byiza